Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabaramukije mwese mukurikira radio Inzamba agateka kawe, nongera ndabaha ikaze muri ryasango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye. Turi ku munsi wa kabiri igendekezo rya 25 Gitugutu umwaka wa 2022, ayo twabatororokanije nayo tuyahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Urunani Forske uhurikiyemo amashirahamwe adaranira ibyicaro bya politike ranegura ingingo yafashwe n'umwe bwa Buraya kuruno wa kabiri, ingingo ikuri ibihano byari byafatiwe abategetsi batatu mu gipolisi cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015, harimo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Muri Forske ngo icyaha cyo guhonyanga agati akazi na muntu n'ubu kiracyahari. Yugurugwa y'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi biri mu ntumbero yo kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu, ariko kugira ngo iyo migenderanire isubire kuba nka mbere ngo bizokwisunga ikibazo cy'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 bavugwa yuko bari muri ico gihugu cy'u Rwanda. Murakurikira umushikiranganji w'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ayandi makungu, Albert Shingiro. Abanyororo babiri bo mu bihero rya Gitega baherutse kunguruzwa mu yandi mabohero batajanywe na bagenzi babo basangiye urubanza. Uri inyuma y'ibyo ngo nuserukira abanyororo muri iryo bohero, abandi banyororo bakabibonamwo ihonyangwa ry'amategeko ajanye n'ifungwa hamwe n'iburanishwa. Reka nsubire kubifuriza ikaze mu kanya amakuru twabateguriye tuca tuyaja mwido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata kijanye no gufashanya ku Burundi n'ayandi makungu. Ubumwe bwa Buraya bwafashe ingingo kuri uyu wa kabiri yo gukura ibihano byari byafatiwe abategetsi batatu mu gipolisi cy'u Burundi kuva mu 2015. Abategetsi nabo ni umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, Godefroid Bizimana umutegetsi mu biro by'umukuru w'igihugu, hamwe na Ronari Ngendakumana ari mu buhungiro uno munsi. Matthias Joseph Niyonzima watazira Kazungu asanzwe akorera iperereza ry'u Burundi niwe asigaye arabwa n'ivyo bihano by'ubumwe bwa Buraya. Urunani rw'amashirahamwe adaranira ibicaro bya politike Forsk baranegura iyo ngingo yafashwe n'ubumwe bwa Buraya. Vitali Nshimirimana arongoye urwo runani avuga ko icaha bakurikiranwa ko abo bantu bane bagirizwa guhonyanga agati akazi na muntu muri 2015 n'ubu kikiriho, ahubwo ngo amatohoza ageze muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha irae. Tega matwi Vitali Nshimirimana.
Kubona ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi busigura yuko ari kubera imigenderanire ikiranaguka, iyo siguro ntiyumvikana na gatonya, kuko abo bantu ntibari bafatiwe ibihano kubera imigenderanire y'u Burundi n'uwo muryango icumbagira. Bari bafatiwe ibihano kubera uruhara umwe umwe yagirizwa ibyo yikekwa ko yuko yakoze bijyanye no gutosekaza agati kandi na muntu. Rero biratangaje kumva ngo uno munsi ngo bakuye ko ibyo bihano, kuko ubwa mbere bwobwo amatohozwa y'ibyakozwe kuva icyo kiringo haracabandanya ariko arakogwa na cyane cyane na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe, kandi nta nkeka yuko ayo matohoza hazoteba agakora kuri bamwe bamwe mubo twibaza yuko bakoze ibyo byaha. Hanyuma rero kura ibihano kuri aba bantu bane womengo ni nk'uko bagize bati iyo umuntu yabaye umukuru yashinzwe amabanga akomeye mu buzima bw'igihugu ntibiba bigikwiye yuko agumizwa ku bihano, umengo gushingwa amabanga amwamwe gushyanganje bwa mbere ibi hano niba bikuye kubera ikindi babikuye kubera yuko uyu gebasi nda ndira ko buca batajyanda kugarika hari umushyanganje wa mbere kumbe babonye yuko bino bihano bitari atacyo byamugira haramenye ngene biyugarira ko umwe bwa burayo umwanya umwe barabutera kagere ubundi mwanya bakabufukamira mugabo ibyo kuvuga ngo uwo muntu yerivasi cyangwa bo bari kumwe ngo barakeneye kugenda muri ibyo bihugu bya buraya cyanke barakeneye kubitsa amafaranga cyanke barakeneye kugira ibyo bajya gusigura ntabyo bakeneye kandi bimwe bimwe nta nibyo banashoboye
tukiri muri ico gisata nyene yugurugwa y'imipaka y'u Burundi n'ibindi bihugu bibanye harimo mu Rwanda ngo gisunze inyungu z'abanyagihugu ibihugu byose byashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro akamenyesha ko ijanye n'inagurwa ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo kizokwisunga ikibazo c'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 bakiri muri ico gihugu ico kibazo kiriko kirigwa umuti wacu ukazotuma imigenderanire isubira kumera neza nka mbere dukurikire umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ani makungu Albert Shingiro
igihugu kibanye ni bari igihugu gikomeye kujya tutitorera ababyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanye nico gituma tubwiza ko ariko dushobora kugira ngo dushobore kubana neza ubu rero ibintu biteye kure naho akiri inzira ndende na cyane cyane mwarabyumvise yuko imipaka y'u Burundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguruwe haba mu mazi ku mipaka terestre n'ibindi imipaka yose iruguruwe abanyarwanda cyangwa abarundi abatanzania abaganda n'abandi barashaka kuza i Burundi atakibazo na kimwe biteye uti none ko mwari mwavuze yuko imipaka izugurugwa ari uko abashatse guhirika ubutegetsi basubijwe u Burundi ati none bo barashitse mu Burundi icyo no kugira nuko abashatse guhiga ubutegetsi kiriya gihe mu 2015 benshi baracari muri icyo gihugu mugabe ibiganiro birabandanya ntitwocere tureka gufata inyimbo zimwe zimwe zorohereza abenegihugu bacu mu bihugu ari bibiri kubera icyo kibazo ni kibazo gishobora gufata indwi zitari nkeya cyangwa mbere zitari makenya mugabo turacyakiriho kuko murabizi neza nk'iyo umusuma aje kwiba mu muryango wanyu hanyuma agacahungira mu rugo rukurikira ubwo rugo rukurikira ntimugire imigenderanire imeze neza cyane mu gihe umusuma akiri uwo muryango bamugaburira bamujyanika mwumva ko bitokunda nicyo bituma rero ku by'ukuri ibiganiro hagati y'ibihugu byacu kwari bibiri mu bijyanye n'icyo kibazo birabandanya tukizera yuko icyo gihugu kibanye kitoguza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu kwari bibiri n'imigenderanire hagati y'abenegihugu bacu kwari babiri ngo ibiguze no kugumana abantu ku by'ukuri atacyo babazanira mu bijyanye n'imigenderanire n'andi makungu
amakuru arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe muri ico gisata nyene haba mu Burundi canke kwisi yose umunyagihugu arafite uburenganzira bwo gufata urugendo ashaka kumvo zarizo zose ico cari gikwiye kuba ikibazo c'igipolisi ibyo bishikirizwa na Jeremy Minara rongoye umugambo RDB ni nyuma yaho umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Pierre Nkurikiye amenyesheje ko abarundi bariko baja muri Serbie kugira ngo babandanye mu bihugu bya Buraya bariko baratukisha igihugu ngo bamwe muri bo bariko barasubizwa inyuma kandi ngo bazoshika babibazwa ni nkuru tubaza Karine Dusabe
nkuko byashikirijwe na Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano abarundi bose bafashe urugendo baja mu gihugu cya Serbie kuva ku wa gatatu w'indwi iheze bose bariko barirukanwa abo rero ngo bagenda basesaguje imiryango yabo amafaranga boranguje imigambi mu gihugu cababyaye bagenda batukisha u Burundi iyo bagiye i Burayi abo byankiye bariko baragarukanwa ngo bagiye kubibazwa
abari baramaze gushika muri biriya bihugu aho binyegeje turafite amakuru ko baca bagenda babesha yuko mu gihugu cy'u Burundi bariko barasora no munsi rero bariko barabagaruka n'abinyegeje turazi ko bariko barabesha uko nyene kugira ngo bemere kubakira mugabo bazotsinda bagaruka kandi inzego ziravuga hari n'igihe bazoheza bakaduha umwe wese byagiye avuga kugira ngo yemere gushika hariya hanyuma bahita babikurikiranwe
kubwa Jeremy Minani aramutswa umugambwe RDP umunyagihugu wese ku isi arafite uburenganzira bwo gufata urugendo ashaka ku mvo ziwe ibyo nivyo razishinga igipolisi cy'u Burundi kuko abo bagenda bahunga inzara n'umutekano muke bihanze abarundi
n'uburenganzira bw'umuntu wari wese kugira urugendo yifuza ku mvo zose ashatse agurisha itongo ryiwe agurisha inzu agurisha umuduga cyangwa agurisha icyafite cyangwa ateza abanye n'abagenzi ubwo n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese haba mu Burundi haba mu Rwanda byose byo kwisi icyo se kibazo cy'igipolisi aravuga ati abantu mu Burundi barashimutse n'abashinzwe ibitaro yoba abarundi bariko baricwa ndabyishe abarundi bafite ingorane nyinshi igihugu cyacu cyugarijwe n'amarira n'amaganya bituma kuvyukura uburonse uko ntaga mu gihugu yo anyogenda akaje kurondera akarusho hanze y'igihugu
Mwamenya ko abo barundi bariko baragarukanwa ku nguvu mu gihugu cyabo bazanana kuvuga by'indege bya Doha muri Qatar, Istanbul muri Turkiya n'i Kigali mu Rwanda.
Karine dusabe tumukengurukire mu kanya amakuru twabateguriye tuyabandaniriza mu gisata cy'ubutungane.
Inzamba
Abanyororo babiri bari bamaze iminsi batotezwa n'umunyororo aserukira abandi yitwa Ativu Jahed mwibohero rya Gitega baherutse kungururizwa mu yandi mabohero uko kungururizwa mu yandi mabohero bakavuga ko bishobora kubangamira imburano zabo kuko abo basangiye amadosiye basigaye mwibohero rya Gitega abanyororo b'Igitega basaba umushikiranganje w'ubutungane guhagarika ibikorwa by'uwo mukapita wo mwibohero rya Gitega inkuru twateguwe na Pierre Gahungu
Abo banyororo babiri ni uwitwa Etienne Karangwa yungururijwe mu ibohero rya Ngozi hamwe na Jean-Claude Nishimagizwe yungururijwe mu ibohero rya Muyinga bose babanje kujanwa mu cumba cy'ikosorero imbere y'uko bungurutswa bajanwa mu yandi mabohero abandi banyororo bo mu ibohero rya Gitega bavuga ko abo banyororo bari bamaze igihe bakubitwa cyane n'uwo bita Kapita ariwe Atibu Jafet aserukira abandi banyororo amakuru ava aho mu ibohero avuga ko ariwe yanasavye ko bungurudwa aciye ku muyobozi w'ibohero Josiane Nishimwe ayo makuru nyine akavuga ko Kapita Atibu Jafet asanzwe ari umwishikira ku mushikiriza manza wa Republika akukira sentare isubiramo imanza ya Gitega Felicite ubu akaba imbere yuko agenwa muri aya mabanga yarajejwe igisata cy'amategeko mu ibohero rya Gitega abanyororo bo mu ibohero rya Gitega bakavuga ko kungururiza mu yandi mabohero abanyororo bataracibwa imanza bica bituma imburano zabo ziteba kuko bidaheza ngo byorohe ingene bitaba ubutungane basaba ko umushikiranganje w'ubutungane yokwishikira mu ibohero rya Gitega kugira asubize ibintu mu buryo Uruganda kwa radio Inzamba agateka kawe kwa kilagiji kurondera kwi telefone Josiane Nishimwe arongo y'ibohero rya Gitega kwa gica shikirije kuri ico kibazo citotezwa ry'abo banyororo ariko ruramukena
Pierre Gahungu arakenuye ano makuru tuyabandanirize mu gisata ca politique amakenga ni menshi mu banywanyi w'umugambwe CNL ku musozi Kidahwe muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi ayo makenga afatiye ku majambo yashikirijwe na mustaneri uyo komine yagiriza abanywanyi ndwi w'umugambwe CNL gutunga ibigwanisho kandi ko bari mu baheruka gutera muri komine Gihogazi ahitwa Mugatamba abandi banywanyi b'uwo mugambwe CNL muri yo komine batinya ko abo banywanyi babo bashobora gufatwa umwanya n'umwanya bazira kuba ari abanywanyi b'umugambwe CNL ni inkuru ya Eddie Claude Ninazwe
amakenga abo banywanyi b'umugambwe CNL bafise afatiye ku majambo mustanteri w'iyo komine Muco Wera Yakobo yavugiye mu nama yariko aragirisha abanyagihugu bo ku mutumba Kidahwe zone Rugazi ni muri yo komine yagirije abanywanyi indwi ba CNL ko batunze ibigwanisho kandi ko bahora babikoresha mu guteza umutekano muke muri imwe mu makomine agize iyo ntara umwe mu banywanyi b'uwo mugambwe aravuga uko byifashe hamwe n'amazina y'abadomwa ko urutoke na musitaneri
kuba bakabere indwi heza tariki cumi n'umunani ukwezi kw'icumi Daniele Muco Wera Jacques yakorera inama mu cyumba cya Kidahwe hanyuma araheza avuga yuko hari abantu arabavuga n'amazina yuko ngo bafise ibigwanisho ngo barimo mu bagize igitero kigeze kuba muri komine Gihogazi ahitwa mu Gatamba ngo bari mu bakigize abo rero ni uwitwa Nyegezimana Sergina wa kabiri Gekimunda Sematusi wa gatatu Urumziza Odasi, Wakane Irankunda Jean Claude, Wagatanu Bizimana Liberio, Wagatandatu Ndihokugayo Frederico, hamwe na Ntahinkera Dieudonne.
Avuga ko afise amakenga ko bashobora guhagarikwa umwanya wari wose kuko icyaha abashyira ko gikomeye cyane, asaba abategetsi kwemera bakabana nabo badasangiye ibyumviro kuko baba bafise uburenganzira barekuriwe n'amategeko. N'ubu tumwumvirize
umuntu yandeje ibintu nk'ibyo abonye arafise amakenga yuko umwanya n'umwanya bashobora kurementanirizwa, ahubwo icyo bari kubera tubona yuko ahubwo yuko ari nyakamugayo imisi yose yo babona ahantu yuko hari nyakamugayo bakibahiga icyo babadenderetsa. Numva rero turafise ayo makenga, tugasaba rero yuko botureka tukaba mu bandi kuko ni uburenganzira bwacu kuba mu migambwe kandi itandukanye.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone Mustane wa Komine Bugenyuzi kugira ngo agire ico avuze kuri ivyo yagirizwa, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Eddie Claude arakenuye ni kuri iyo nkuru ivugwa mu ntara Karusi. Duciye dusozererako amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi, nshimire na bagenzi banje bamfashije kuyegeranya. Jean Marie Ndabashinze nabashikirije, ndabifurije kuroranirwa aho muri hose na ubutaha.